Wandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabara mukije ncuti bakunzi muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika ritsamiye ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musi kiremeshejwe mu studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane nahazwe zimwe zimwe mu ngingo hivyo nabateguriye. Nuko rero nchuti bakunzi ntidushoye kubumvisha amazuri ya bimwe bimwe mu byo twabateguriye ariko ndaza kubabwira kuvyerekeye abana bo mu abana b'abarundi bahungiye mu kambi ya Mahama bariko baraheba amashure ku bwinshi babitewe n'ubuzima bugoye babayemwo abagera ku 150 nibo bamaze kumenyekana ko bahevye amashure turaza kubigaruka ko tuza kugaruka kandi ku by'ubushikiranganje bw'umutekano mu gihugu cy'u Burundi bwaranguye muri ano mezi atatu aheze aza kuba ari mu ntango za kino kiganiro nayo mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu karere ka Kamonyi kari mu ntara ya Majepfo harayihaguye imvura nyinshi yonona ibitari bike navyo turaza kubigaruka ko mu ntango mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze ayavugwa iganino umukenyezi Roseline Akombe umwe mu bagize umugwi igengujejwe gutunganya amatora muri Kenya yaraye atanze imihoho mu rwandiko yateye ko mukono kuri wa kabiri tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2017. Roseline avuga ko bimwe mu bimutumye afata iyo ngingo hari uko ababazwa n'uko mu rwi ariwo utera icuka kibi mu gihugu kandi ko ariwo ntandaro y'uruhagarara rwa politike rufatiye ku matora ruri muri ico gihugu ca Kenya. Kubwiwe ngo kubanda yifatikanya n'uwo mugwi ni nko gushigikira ko igihugu kibandanya kuba mu byo kirimwo gutyo akaba ariko aragita mu manga umupfasoni asaba abadashima iyo ngingo kumutahura. Leta ya Somalia itangaza ko yahagaritse ibikorwa byo kurondera no gutabara inyuma y'iminsi itatu irenga habaye igitero c'iterabwoba cahitanye abantu bagera ku 300 kigakomeretsa abatari bake mu Mogadisho. Leta iracegeka ico gitero rero kubagwanya umuhari wa Al-Shabab naho gushika ubu hakiri agacerere kwabikoze amakungu kuri wa kabiri akaba yari akibandanya kurunga igifashanyo mu Mogadisho mu gihe amavuriro ariko agerageza kuvura ibikomere by'abaharurwa majana. Ibihugu vya leta z'umwe za Amerika, Kenya, Qatar, Djibouti vyararungitse imiti n'abaganga biranafasha no gutwara abababaye cyane kubavurira mu bihugu vyabo bitandukanye. Abarwanyi umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu bashika ku 400 barimwo abanyamahanga benshi nibo bishikanye mu kwezi kumwe mu kubasirikare mva makungu barongowe na leta z'umwe za Amerika ariko bafasha mu ntambara muri Siria. Ibyo byatangajwe kuri wa kabiri na Colonel Ryan Dillon avugira izo nteko. Ryan avuga ko ibikorwa barimwo ari ugutegura ibisasu vyatezwe mu kuzimu mu gisagara ca Raqqa inyuma y'imirwano ihitiye ibikorwa vya gisirikare bikomeye bigamije gutuza Burundi uwo muhari biriko bibandaniriza mu buraruko bwa Iraq na cane cane mu ntara ya Al-Anbar aho mu ndwi imwe gusa bagavye ibitero 30 ku ndongozi za ICC ku bibanza bayoboreramwo intambara aho banyegeza ibigwanisho naho bakorera imyerekano. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cuti mutwumva muri mu Rwanda turabahaye ikaze muri ko mutwumva kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu mushiye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Ikaze njuti. Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara tubanze rero tunyarukire mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majepfo mu Rwanda yarayeguyemo imvura nyinshi vanze imiyaga ikonona ibitari bike. Umunyamakuru wacu Asumta Kabuye yanyarukiye ngaho Kamonyi akaba ari naho akiri. Asumta mumeze gute? Asumta aho muhagaze aho muri ngaho mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majepfo mu gihugu cy'u Rwanda bona vyifashe gute?
Sena kugira ziyani nuko ahangaha mu karere ka Kamonyi mu mirenge hafi igize mu karere yose harayaguye imvura kugira ngije imyaka y'abaturage mu buryo bukomeye. Hanyuma kandi igikomeye kurushaho nuko yagiye no mu mazu y'abaturage, imvura ikagenda ikinjira mu nzu igatwara n'ibintu byose, izitaguye nta gikoresho na kimwe cyasigaye mu nzu. Amatungo y'abaturage yagiye arashoka ajya mu gishanga, kandi usanga abaturage rwose bayobewe uko bifata. Hari n'abatuganirije baratubwira bati niyo twabona icyo dufungura wenda yagize n'umugiraneza igira icyo aduha, ntabwo twabona ukuntu tubiteka kuko nta gikoresho na kimwe dufite.
Hari abantu baraza kuraba uko byifashe mu mategetsi kugira ngo twumve ko n'imfashanyo zirashobora kuba ziri ko zirabashikira.
Ubu tuvugana na rimwe mu karere ka Kamonyi, nabashije kuvugana n'abayobozi b'akarere bavuze ko ikintu barimo gukora ubu ngubu ni ukwihutira gutanga za raporo kugira ngo nyine bazigeze no kuri minisiteri ishinzwe ibiza. Ariko ubufasha kandi basabwe abaturage bagenzi babo batahuye n'ibibazo ko barasaba abaturage bati nibe niba mutaye inzu zitagiye murebe ukuntu mwacumbikira bagenzi banyu. Gusa ikibazo gikomeye n'ugifite inzu ihagaze nta mwaka n'umwe afite mu murima.
Asumta, hari abanyagihugu twumva baciye muri ibyo bibazo, hari amazu yoba yabomaguritse nimba yabomaguritse, abo abamazu yabomaguritse bitegekanije ko baca baba baracumbikirwa.
Baracumbikirwa na bagenzi babo kuko ntabwo yaba minisiteri ishinzwe ibiza cyangwa se n'akarere ka Kamonyi, kigaragara nuko batarabona uburyo bwihuta ku buryo bavuga ngo mu cyumweru kimwe baba babubakiye amazu. Ubu rero ni ukwifashisha bagenzi babo baturanye kugira ngo babe babacumbikire.
Urakoze cyane, ugume ukurikiranira hagufi iyo nkuru, turongera amakuru yacu yo hanyuma. Asumta Kaboyi,
urakoze Diane.
Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo, ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Imigwi y'abagizi ba nabi 67 niyo yasambuwe n'igipolisi cy'u Burundi muri ano mezi atatu aheze. Ibigwanisho bitari bike navyo birafatwa na inkozi z'ikibi zirenga 380 zirahagarikwa. Umushikiranganje w'umutekano mu Burundi Alangiyome Bimbunyoni yabivuze ariko ashikiriza iby'ubushikiranganje yaramutswa bwaranguye mu mezi atatu aheze. Ivyinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eloge Wirikaneza.
Umushikiranganje w'umutekano mu Burundi Alangiyome Bunyoni yemeza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka gushika ubu umutekano wakomeje kwiyongera mu gihugu cyose kurusha uko vyari imbere yaho. Umushikiranganje Bunyoni yasigura ko ubugizi bwa nabi bwagabanutse ku rugero runini cyane umuntu agereranije n'ivyari vyabaye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwindwi.
Bujanye n'ubugizi bwa nabi bujanye ni ibitero by'amagrenade, ibisasu ntezwantoke vyaribonekeje inshuro indwi mu kwezi kwa mukakaro, ariko bica biramanuka gushyira ku nshuro zitatu mu kwezi kwa myandagaro. Mu kwezi kw'icyenda naho kwa nyakanga byabaye inshuro imwe gusa. Byumvikana yuko habaye kugabanuka. Hariho ubugizi bwa nabi bwari bwiharaje bw'inyishwa ry'abantu bakabura kubera inzu zitandukanye zijyanye n'inyungu za bamwe bamo canke ibyo abantu bapfa. Muri myandagaro habaye ubwo bugizi bwa nabi inshuro 12, hanyuma biragabanuka gushika ku nshuro imwe gusa muri nyakanga. Ibintu bijyanye n'imitego yo ku mabarabara twabonye muri mukakaro inshuro zitatu, ariko bijya ku nshuro imwe muri myandagaro. Mu gihe muri nyakanga ata mutego n'umwe wibonekeje.
Ariko kandi muri icyo kiringo igipolisi cyatoye ibigwanisho bitari bike.
Habaye rero amasako agera ku 3000 n'amajana 32. Ibyo byatumye hashobora gutorwa inkozi zitari nke, ingoho 17 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, ingoho ntoya zo mu bwoko bwa pistole 6, haratorwa n'amasasu makeya ashika ku 900, ariko haratorwa amagrenade ashika ku 98. Murumva ko ari menshi rwose yaza guterwa canke guturika ikono na byinshi. Rero harafashwe n'ibindi bitari bike by'ibijyanye n'inzoga zitemewe n'amategeko, aho amariti hafi 200 yasheshwe. Hanyuma uturwi dushika 67 k'inkozi zikiri twarasambuwe. Abagizi ba nabi 338 barafatwa.
iruhande hivyo bigwanisho n'inkozi z'ikibi zafashwe hari n'ibindi bigwanisho byasambuwe kubera byari byataye igihe
umurwi rero nayo nyine barabandanije kwegeranya no gusambura ibirwanisho yaba ibyo washoboye kwegeranya abantu bashikirije ku gushaka kwabo canke ibyafashwe n'inzego zijejwe umutekano aho hariho ibisasu neza ntoke bishikirana nayo na bitanu byasambuwe akaba n'inkoho nazo nyine zasambuwe kubera byagaragara ko zishobora kubangamira ubuzima bw'abenegihugu n'amabombe canke amamine nayo nyene yasambuwe atari make umuntu mbere yo gutsimbataza igenzi ubwagirwanisho n'ishungerwa ryavyo uwo mugore abandanije ikorwa cyo kurondera umwirondoro w'ibirwanisho bikandikwa bigashyirwa ku rutonde rw'ibindi birwanisho bisanzwe bitunzwe n'ibisata bya leta ibyo twita matage turi kubona cyane cyarabandanije
igipolisi cy'u Burundi cyemeza ko mezi atatu aheze cinjije mu kigega cya leta amafaranga yababa imiliyaridi zitandatu z'amarundi umushikiranganji arenga iyo mebonyo navuga ko ayo mafaranga ahanini yinjijwe n'ibisata by'inyamiramabi bijejwe guca amande abantu hamwe n'ibitanga impapuro zitandukanye harimo impapuro z'inzira nka pasiporo na mrekarengane hatibagiwe igipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara eroje wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloje wirika neza tuvengahe Bujumbura duce dukubitira mu ntara ya Bururi turacari mu gihugu c'u Burundi haho bamwe mu banyeshure bantaho nikora bo muri commune Rutovu bavuga ko barenganywa mu kutaronswa uburyo bwo kwivuza ivyinshi kwino nkuru nana yivirankunda akweje rya Amerika i Bururi
abo banyeshure nabo muri zone Chondi bavuga ko bakitswe n'amagara batoroherezwa guhabwa mwene ubwo buryo bwo kwivuza kandi bazwi nk'abandi mu bantu nikora aha mbere bakemeza ko hari n'ababa barenze maze bituye mu ntwaro bagasubizwa inyuma badafashijwe ivyo rero kubgabo bakabihisiguro yuko itunganywa byo gufasha muri ubwo buryo gaba butegekanywa uko umwaka utashe ataco bubamariye Francine Ndayikengurukiye numwe muri bo mubayaze ni jya Amerika
cyerekeye ningene dufatwa ibyo rero bikadutera ikibazo wagenda watebye bakakubarira ko giye amasaha yarenze wazindukana hari igihe usanga nabo bataratonda ku kazi cyo tubona umenga twebwe sinzi ingene nopfuka umenga ntituri abantu mu bisanzwe turi abantu bahebwe twapfuye nkeka twabuze imva gusa urumva nk'aho urwaye ukabona ntufashwe cyo kimwe n'uwundi cyo cawihebura kandi barigetse kuba babikora ariko kuburero menga byarahindutse cyo kuva ndabibonye umwaka uraheze ibyo byose ni ngora hari abatamahera ubufise kugenda nk'iki kutenga ni baraba
byongeye abo banyeshure ntibategera impamvu z'ukuntu bajuragizwa no mu gihe baba berekanye kandi urupapuro rwerekana ko ari banaho nikora ikindi kigaruka kikabababaza nuko babivuga nuko ababa batari mu mugwa ntaho nikora rimwe na rimwe bahabwa uburyo bwo kwivuza Maria Goretti kubw'Imana akabona ko ari ukubirengagiza
n'ubu birahari urabona twebwe ukuntu tumeze bashaka gufatwa na malaria ukumva kurenze so kumva ko bigusaba kujya kwa muganga nyine uzohangayika kandi aho uri kurarenga bakakubwira ngo tonda kandi abazi kikuzanye none ukajibona arasohotse nta mafaranga afite yo kwivuza urumva bariko gufata nabi ibyo se ni ibintu biducako
kubera uko kutaronswa ubwo buryo bwo kwivuza abo banyeshure banaho nikora bemeza ko bishika bagahera ubwo buryo kubw'umuruho bagira mu kubusaba bataburonswa igiteye agahinda abo banyeshure nk'uko bavyivugira nukutamenya aho bashobora kwitura mu gihe baje gusaba ubwo buryo ntibaburonswe byihuta
Charles Ndikumana ni kwa bivuga
kandi rero cyane kindi kintu cyane amabaje rwose cyane aho ngize kugwara tayemaze nkuko ko mu rwego tumakurabana nawe cyo kugirana nawe asura ku yindi lande kubera urugendo n'umwanya ko ndi muri interne ikibazo gihari cyo ngako nta namushaka ngo nje nkobo ngo ndenganije umushango ngo kwitura ngoyo kuburyo mwana majambo nta namufise ushobora kuvugira
tumenyeshe ko amafaranga yababa miliyoni zitatu n'indusu ariyo ategekanywa uko umwaka utashe muri komine Rutovu yagenewe gufasha banaho nikora yamara mu ntwaro nabo nyene bakabona ko kugira ngo iyo myidogo ihere ari uko ubwo buryo butegerezwa kongerezwa Salvatore Simbare umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama agafatira ku gitigiri cy'abanaho nikora bafise
kibazo cyose dukoresha gica muri conseil communal n'amanyobozi ya commune rero hari kigabane duhebera bantu nikora turaraba bantu nikora bakunda kutugora cyane turavye ubukene mu miryango twakashize imbere abanyeshuri. Cyo turabarira mu nyuma ukuntu twabafasha tukabatera udufaranga twonyene gusa bagiye kwa muganga tukaba udufaranga bakava mu bitaro icyo kigabane tugiha imiliyoni 3.5
rimwe na rimwe ugasanga bamwe bavuga yuko bamwe bafasha abandi ntibafasha.
Urumva natwe biratugora kugira ngo turobanure babaye gusumba abandi. Ubwiye ku mutumuti bantawe niko kandi bangaye usanga bose bitabantawe niko muri bo uratoramwe bamwe bamwe ubona ko bafise uwa bari gusumba abandi mu bukene tugacuna uruhande tukagira agatohoza bukeye buke kandi ya mahera twatekanije turabona yuko ahera n'ingoga tukaba dukura yandi turabona ko ari make kigeye cyo kubomboka twoyongera ko turabibona n'ishifuzo turagifise tworonka ubudufasha kandi byo byiza cyane gose twovuga tuti Imana ishimwe baje.
Ikindi abajejwe intwaro basaba bashimitse nuko amashira hamwe yitaho impfuzi hamwe nabanaho nikora yo kwihutira kuza gukorera muri ako karere ka komine Rutovu ivyo kubgabo byofasha kugira ngo batabandanya bigwana ko mukubitaho kandi ataburyo bukwiye bafise mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Ivyo abanyeshuri duce tubandaniriza mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda habagera ku 50,000 baba muri iyo kambi yahungiyemo impunzi z'Abarundi ari bo bamaze guta ishure kuva uno mwaka w'ishure wa 2017 husha 2018 utanguye aho ni ku banyeshuri baba 19,000 baba muri iyo kambi nyene ya Mahama nkuko ibiharuro bitangwa n'abarongoye abandi bivyerekana imvo nyamukuru n'abana bahahamira ubuzi kugira ngo bace amafaranga ariko kandi hariho nabemeza ku buzima bugoye babayemwo butabakundira gutonda ku ishure. Idonido kuri no nkuru na Desire Hatungimana akoreje ujya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda.
Kubanya mwigenda ko muri byose muri iyo kambi tudashize inyuma ubugaba buva kugakuku nivyo nyamukuru bituma abana batari bake bo mu ikambi ya Mahama bahiba ishuri. Uno mwana yahevye kwiga amenyesha ko yabonye ubuzima bumunaniye ahitamwo guta ishuri.
Impamvu nakija ku ishuri ubuzima nibwo bunchanga ukuntu bunchanga haragira igihe iyo nshitse mu rugo araba nta makara mbona arako imbona kuko nta n'umwanya wo kurupakira nshobora no kuronka nkibaza ukuntu ndi bufungure bikananiza ishuri baratugaburira ariko gusa kibazo n'ico mwijoro naho sinshobora kuronka ingene mbaho cyambe samedi dimanche.
Uwo musore yahevye ishuri yiga mwaka w'icyenda kazoza kiwe arabona ko katazoba keza ariko ataronse ikimusahiriza amenyesha ko bitazokora kugira asubire ku ishuri.
Ubuzima ndi mu ntabwo bunezereye na gato kuko iyo umuntu ari ku ishuri aba ariko yitegurira kazoza kejo ariko uno munsi ndi mu rugo kubera uko kubura ayo makara ko kubura urugo rukwi niyo mpamvu ndi mu rugo ariko gusa sinovuga ngo ndishimye ubuzima ndimo kuko simbone jo hanje.
Abana babandanya kwiga baremanga ko uruhara rw'abavyeyi ari ntangere naho ariho abavyeyi bamaze kunanirwa n'indero y'abana babo biturutse ku buzima bwo mu ikambi butuma batari bake babintagondwa.
Cyangwa impamvu ndi ku ishuri nta kibazo twazananye na mama twazananye na papa niyo mpamvu nabo nyene ubwabo barampimiriza ngende kwiga nta kibazo.
Ariko hariho nabafite abavyeyi bahewe
harabashitse no mu nkambi ko ari nkambi yabajijwe beshi bacika ibirara umubyeyi bakamunanira yamubwira ati ja kwiga ati wapi kamwankira nyene kubera ubuzima baba bayeho akamubwira ati wapi je sinogenda kwiga tacayi ngeze 11 ati wapi biharandandira ku ishuri
nk'abagenzi banyu bene wanyu bashikanye umuntu abaheba nta manuro muba
impanuro turazibaha turabaye impanuro zo kuza kwiga ariko kenshi ntibagaruka kubara twayinda umubwiye ati garuka kwiga ati wapi sinshobora kugaruka tubone ukurera umwana ntakundi.
Uno umubyeyi afise umwana yataye ishuri amenyesha ko kurera mu ikambi y'impunzi ari igikorwa kitoroshe yizera ariko ko bafatanije n'abarongoye ikambi bazotinda bakagondoza abo bana.
Umwana ashobora gutega ubugaba na mugenzi we kubera babona na vyoroshe ariko urabizi neza tukiri hariya muhira usanga umwana babona n'undi ku ishuri bakazusubira ku mwana ejo ku ishuri yagera mu hiruka mwakadra ukuntu uku ariko ngaba variya bagasubira guhera muri village bakaguma bari kumwe umwana umwe arashobora kushuwundi undakushuwundi vyoroshye cyane urumva kuriranga anu kwamiza kwigisho cyane.
Twumvise ibitigiri by'abana baheba ntawe urumuvyeyi twovuga ko mwadehukiwe koko kundera
nta muvyeyi numwe yo dehukiwe kundera y'umwana wiwe ni ibintu gusa bipfa gushika twamiza ko yabatwebwe bwa ubuyobozi tukamiza ko abavyeyi abayobozi tukamiza ko niza bindi bavuga bati utosora ifuku yamizamo akatsi
abarongoye abandi mikambi ico kibazo c'abana batishuri kirabarajishinga ubuserukiro rwaruka amenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira abana bose bahevye basubire mu mashure
twebwe bwa mbere ingamba twafashe ubu turi muri makampanye cyane yo guhemiriza mbere no gusanga ku rugo rugo rw'abana kudantisha imiryango abana bahevye mu mashure kugira abavyeyi babo tubahimirize tubahanure be baratunaniye turabigituma ugambere wabaheba hama nili batwanda cyane tubishire mu butungari kugira ngo abo bavyeyi bazabana babo kuca ku mashure cyifashishije n'izindi nzego badufashe abana baje ku mashure ikindi nacyo hari abana baba barizanye ugasanga bahevye mashure ku buzima butandukanye bw'uko babimenya byose iki hariho programme yo gushyira abana mu miryango kugira ngo turabe yuko abana bugira uburere bwiza kandi bongere baje ku mashure
mwamenya ko aho mu ikambi ya mahama abana biga ku buntu kuva ku mashuri y'incuke gushika mu biga mashuri yisumbuye bakaronswa imyambaro y'ishuri ibikoresho by'ishuri bakongera bakagaburirwa Desiratunga Imana imahama ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Jugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu kiganiro wanyu mu ntara nkuko mubimenyereye imisi yose nkano mango turabashikiriza ikiganiro camagara y'abantu Uno munsi rero tuza kugaruka ku ngwara ifatira ku rukoba na cane cane ku kuguru kuvyimba ariyo erysipelle iyo ngwara murumva ko abashi ntibana yimenyereye nta n'izina ry'ikirundi iraronka nk'uko muganga avyemeza iyo ngwara iri mu ngwara zishobora guhitana umuntu nuko nubwo biruko akagwa bukumbi ariko rero abifashe ntibakunze guhita bayimenya reka mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yatubwira byinshi kuri iyo ngwara ari kumwe na muganga Tanjama Ndagijimana
Ingwara erysipelle ikunze gufata ukuguru kuvyimba iri mu ngwara zitera ubwoba abantu cyane bikava ko umuntu ishobora kumurembesha mukanyisase mbere igashobora no kumuhitana muganga Benjamin Ndagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura atangura twiganira uko ifata
erysipelle ni ingwara ifatira ku bihimba bimwe bimwe cyane cyane mu kuguru canke nko mu kuboko ingwara nyene nko tuvuga malaria canke izindi ngwara ariko itumwa n'agakoko bita streptococcus kinjira mu mubiri kavuye hanze kagaca gatera ico no kwita infection ugaca usanga rero karinjiye mu maraso muri kwa kuguru niho za gusanga aho kahereye iyo infection yahereye bavuga yuko ari erysipelle
cyongeye uyu muganga abandanya avuga ko ukuguru guhishira cyane umuntu akanibaza ko gushobora no guturika mbere akanarurumba icyo kumenya nuko ifata abato n'abakuru mu kubaho kwabo nkuko uyu muganga abandanya bisigura
abarahari yarugura akunda kuja gusenya inkwi mu ishamba akagira agakomere mu ntoki ho arikamuhanda canke n'utundi dukomere tuvuye hirya no hino aho imikorobe ishobora kwinjirira urumva yuko ashobora gufatwa niyo ngwara bariya bambara ibirato ugasanga kumbure arafise ibimeme ugasanga arafise ibikomere mu hagati y'amano naho nyene birashobora gutera iyo ngwara
Ingwara ifata umuntu avyimba kuguru erysipelle isaba ko umuntu akwiye kunyarukira kwa muganga igihe bitagenze uko ukuguru gushobora kubora ningoga maze bikaba ngombwa ko gucibwa mu gihe nahone itamuhitanye wese ari nacyo gituma muganga Benjamin Ndagijimana asaba ko umuntu atobanza kwigeragereza yivura
tubatubona ugasanga umuntu yaciye afata indasago agacukuguru gasanga kuzu indasago mugabo kumbure urumva yuko ari kwa ahubwo yongerereza daho imikorobo yinjirira ntacho biza kumufasha uko ateba niko ya mikorobo ibandanyije mu maraso nikigwirirana niko rero zangaruka mbi zuko ashobora kupfa bukumbi zica ziba nico gituma kenshi tuvuga tuti ari nkagahere ubonye ari agakomere canke akandi kantu ubona handa ama mikorobo ashobora kwinjirira ni byiza yuko ubonye kuguru umvise ibyo bimenyetse kuguru utanguye kuvyimba ukumva kurura babara cyane ugiye kumiriza kumva isumbi ni byiza yuko unyaruka kwa muganga
icyo kwirinda no gufata minenegwe udukomere tuba turi ku mubiri kuko dushobora kuba intandaro iyo ngwara
ari udukomere tumwe tumwe abantu bafata minenegwe ubundi agakomere kose ukabonye urakavura no kuvuga kakiza urashira ko alcohol disinfectant urashira ko betadine kugira ngo tuya ducapu twose twoba tuhari ubwo nyine tuve ko yama microbe ntashobye kwinjira mu maraso hanyuma ako gakomere urabandanya ugakingira ntikabandanye kashobora gukogwa ko nama microbe kuko twumvise yuko akenshi uza gusanga ari udukomere umuntu yafashe minenegwe udukomere tudakingiwe
uyu muganga Benjamin Ndagijimana arangiza asaba ko umuntu yohabera amaso ntiyitiranye iyi ndwara erisipele n'izindi abivuga afatiye ko atari ingwara yonyene ifata ukuguru kuvyimba ari nacyo gituma abantu bahamagarirwa na ntajyo kuja kwa muganga igihe cyose bumvise umusonga ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
izo ngwara zose zibasonga rero dushobora kurondera muganga akabaha ko umuco mubicije kuri radio ya Charubazi Gmail akaburungu com katubwira ico mushaka ko tubayagira mu minota mike gusa mugenzi wacu igitega Fidel d'Antoine Nsabimana aratubwira ivyo ariko aradutegurira Fidel mwiriwe ngaho igitega
neza cyane
ngo hari kigo kivura ingwara za kansere n'ibisukari aho igitega ico kigo ni nyabaki biremezwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu Burundi
ego ico kigo cemerewe mu kwezi kwa gatanu 2016 kikaba gikora ku mugaragaro kivuza imiti y'ikirundi n'ibindi bintu nk'ibumba mu bantu bafite ingorane z'amafyigo canke za kansere
hari abamaze gushinga intahe bakize izo ngwara za kansere
abo twavuganye bashinga intahe ni nk'abakize hepatite C abakize indwara y'igisukari n'uwo yarase ubumuga bwavuye ku rute rw'umugongo rwari rugwaye ndetse n'abavuwe imvumbuka ry'umurindi w'amaraso
ico kigo gikoregwamo n'abantu basanzwe n'abasanzwe bavura bize ivyo kuvura mbwa bakahindukira mu buvuzi bw'imiti kirundi n'abavyigiye nibande bakivujamo
bagikoramo n'abantu bavuga yuko ari abantu bari mu miryango bari basanzwe bavuze imiti y'ikirundi hanyuma ngo bakabiragwa n'ibisekuruza ubu rero bagiye bagerageza iyo miti ndetse barase n'amatuta ya bene iyo miti y'ikirundi bakoresha mu kuvura
ariko ubushikiranganje buramemeza ko bashobora kuvura abanyagihugu
kuko cemerewe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gikorera ku mugaragaro kandi n'ibipimo byo kwa muganga baragenda kugira ngo babe bemeze yuko koko abantu bashobora kuba barakize
hagendegwa n'abantu baza bava mihingo itandukanye nka Hega Fidel aho hantu igitega
ico kigo kigendegwa n'abantu batandukanye nkaho na abo nashoboye kubona hari n'abari bavuye mu Rumonge Bururi Imakamba eka citabwa n'abantu bava mu mihingo itandukanye
urakoze rero Fidel d'Antoine Tayimani iyo nkuru twirarikira yabayumviriza ijwi rya Amerika baze gushobora kuyumva mu majwi makuru yacu yo hanyuma akabino ngaha duce dusezere ikiganiro iwanyu mu ntara cu no munsi incuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye Diane Ninahazwe nari kumwe namwe kuri mikro Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma twe mwe ku izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda kubategura no kubashikiriza makuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ku bw'ijwi rya Amerika twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.